yenderano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ndabahaye mwiriwe mwese gwaruka, namwe mwese muteze amatwi ikiganiro ndafite ijambo je kuri uyu wa gatatu. Tuchigia nino akamaro kabarongo ya makarite ni mitumba. Ihi gani ilo muliko mugishitizwa na Francine Kanyange.
Muliki kihe isi uberi tukweni kiza cha coronavirus. Uuzi yu minyezo vyayo. Yu minyezo vya coronavirus nibi ukikira.
Ubushuhe.
Kumene kumutwe, kuchikinege, ukorora no kuma muhogo, kubura imwemu. Mbega ngi kigo ukora kugira wirinde cyo kiza cha coronavirus. Karaba kenshi mu ntoki, kororera canke wasamuriye mu ngingo y'ukuboko. Koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro. Ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe. Irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda. Irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Kuri uyu wa mbere itariki 24 niho haba mu gihugu cyose amatora y'abajenama b'ibitumba n'amakarti. Iyo matora ya nyuma yasodereye ikiringo cy'amatora gitekanijwe muri uyu mwaka. Itegeko rigenga amatora ritegekanya ko batanu barushije abandi aribo bajya mu nama mpuzo jambo y'umutumba canke ya quartier bakazokora ikiringo cy'imyaka 5. Abo barongoye abandi muri izo nzego nibo ahanini babazwa ibiba aho batowe, babajejwe no gutunganiriza abanyagihugu aho baherereye. Abagiye gusubirizwa boba bararanguye neza amabanga bajejwe. Abagiye kubasubirirabo ugwaruka rubiteze kwiki. Ibyo nivyo ugwaruka mutubwira muri iki kiganiro. Ugwaruka duhi jambo nururi mu mihinga itandukanye y'u Burundi, ariko nitwashimye kuvuga ibice baherereyemo kubera umutekano wabo. Manyus ati abatowe ntacu turiteze ko dufatiye ku nyifato itabereye y'abahahora.
Jewe hamere ntacu sinabiteze ko kuko ikigo ugwaruka ntacu na kimwe bigeze badufasha kuko hasubiyeho abahahora. Kini kimba shashu na wabi njijemo awa shashu na wani wawande kifanga wahora mwanzego kitanduka wane awamu wahora watu itasi ni walavara awamu mwusanga wale warongo ye imigange mwusumu gangu sanzefile juku mutumba na wanu imbori kwa gusa awanu ngashwana atachu watu marili nani kwa hiyo jewe na wafu ndabite kwe kuhugwa aruka kuko naho ira yuko bashobora gutunganya ibikorwa byo kwaruka ntacyo bashoboye kuko nk'umuntu bamereye ko nta kintu na kimwe cy'iterambere batuzaniye. Gusa jewe ndabaza cyane n'umuganga ushinzwe kuko ushyira imbere abantu atacyo bamaze atacyo badukoreye, ahubwo kugira ngo uje imbere nuko wakoze ikibi wakoze neza ntibigera uje imbere. Kuko nabo twari kubona bari kugerageza bari mu muganga ushinzwe FDD bari ariko barakumiriwe cyane bakabashyiraho bamwe twabanyonyetsi bamenyereye kuzahura amatungo ya komini bajya bateze ibitasemo inka ibiki ntibashikane bagashashira ku mufuko bamwe atacyobora bata nyine n'abantu jewe nta kintu gishinzwe ko gusa keretse bahindutse.
Vanessa ati abagiye kurongora izo nzego hagiyemo amakosa mu itorwa ryabo bituma atawo bizera
ndo mugwaruka nta kintu gishasha twitete kuri de ntwaro shasha kuko uko bamwe arabasuma n'ubundi byahemwe amanyanga cyane urabona abantu benshi hari abo mu wundi mugambi basenere ko baciye abafuta baburumba ari bateguye bajya nyine kandi tubamenyere n'ibyo bagize na kera niyo mpamvu no gutora benshi atabyo twitabiriye kuko twari guta umwanya nabo twatwese bariko baradutwara yego ka nta gishasha ni bya bindi nyene nta gishasha ntibabandanye bitwarira biba abasuma kana niyo kudutabara yonyine
na sehar nawe nyene nuko abibona ati ibiza kuba bibi biboneka kare
nta kintu cyo tujya kuba kuba mitumba bashasha kuko turaje kunyene kwego avana no wigenga rwitegera matora kazi hashemo nakiyo kiciza nakime tubona mwo koko baje rero kumira ara kumira abantu bafashe ku kiyo cyaza politiki ngo nuko twara mwese ndetse de ngo twaye kwitoza ngo ibyo ibitwa do nibura arabakuramwo kuvuga intwari tenwe bose intwari wawe kumiriye intwaro idahagaciro abantu ntuma ntasho muhaye yitegako none umushingamateka umuhanuzajamba ya komine umukuru w'igihugu n'ubuzima bw'abahe ikiza mugwaruka wawe yitegako ni iki ko ubushomeri kamwana wa mama n'ibindi n'ibindi ari byo birangiye ntwaro ni ukuvuga umukuru w'umutumba siwe mu by'ukuri azoja ngo agiye kubyegera musaneri haba na mba ya kuko umutaniye benshi mbere babafata nk'uko ari abantu atacyo bashoboye bafata umukuru w'umutumba nk'uko umenga ni umwana muri make rero twe urwaruka nta kintu twabitegako kibaye kibaye cyo dutangaza
Don Divan ati habaye ishaka ryo gushyiraho abatizewe nabo bazorongora nicyo gituma atamwizero botanga
n'amatora atagenze neza kubera hariho bamwe bamwe babanje barakumigwa imbere y'uko amatora aba bakugwa ku ntonde mugihe naho cyitora haribonekeje ubunyonyi zijya no hino kuri bamwe bamwe abandi bakugwa ku ntonde mu gihe cyitora kigeze abandi barafungwa ntibaronka akaryo kukuntu batogwa numva yuko ibyamaze kuyavamo honyine abitizewe kukumvo z'uko habayeho ubunyonyi butandukanye ku mpande zose kubw'ibyo rero turi nk'urwaruka na byinshi twiteze kubatowe mu namanuza jambo z'imitumba kubera yuko hanya ngo umwera uva ibukuru ugakwira hose turabye kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu gushika uno munsi ku rwego rw'umutumba abagize intwaro bose bagiye bajaho mu manyanga kuko amatora yagiye yibwa rero iyo hamaze kubaho indongozi atarizo nta ntwaro nziza yigera ibaho mu gihugu nicyo gituma nk'urwaruka tuvuga duti ntacyo twiteze kirekire bazoba bagize inama n'ijambo za komine kuko benshi bagiyeho bisunze yuko bagiye guharanira inyungu zabo kubera no munsi inama n'ijambo ya komine izo bifite amafaranga yo gukoresha angana n'imiliyoni 10 rero benshi biruse kuri ibyo nta kindi twiteze kuri bo nta neza bazotuzanira kiretse gusa kubandanya guhinebereza bahinebereza ubutunzi bw'igihugu n'abanyagihugu
Goliath nawe yerekana ko bigoye kwizera ineza ku bantu batowe habayemwe amahinyu
bwamuje w'ibisagara cya Bujumbura hamwe hamwe abatoye cyangwa bari guhagarika amatora baridoze yuko babona yuko abantu bagiye batowe cyangwa bazorongora amakomine cyangwa amakaritsiye batowe mu gifungo ntangere rero njyewe nk'urwaruka nari niteze yuko biza kuba mu muco ntangere kugira ngo tuzorongorwe n'abo twifuza ko badutwara n'abo twatoye rero kubona hagiye hari abo tunenge bashaka gushyiraho abo bifuza ni kimwe mu muzirikana yuko uburongozi tutazobwizera cyangwa rero ugomba kudushyira aho wifuza badagomba kudushyira abo twebwe twifuza ko badutwara kuko tukawa shizu mbele tukibaza yuko alivo wagiye kutuserukira wagiye kudufasha mu iterambere ry'amakomine cyangwa imitumba yacu rero tugira amakenga iyo tubonye atanguye kuza mutunenga batangura gutora kanaka bashyiraho bifuza badakurikiza uko amategeko cyangwa uko amatora aba yagenze tugira amakenga no kwihungabana ry'umutekano kuko ntawuzi abo bantu igituma baba bashyize kugenda ari ibyagiye barakurikira ibyagiye biraba hirya no hino
reka muhagi kuzamuyemeza uwo muhigiti uhindura ibi bicarane na tukaduhigipfa utwigishe imigambi n'imigabo ya igirizo kawe ukamendura dukundana y'abadakunzi bakajana ngo barabonye benshi biyamamaza
ibandanirize ikiganiro kuri Oreste ati hasubiyeho abahahora nta neza badozanira urwaruka n'abandi bazoba barongoye
nta kintu cyenda biteze kuko kwa niyo batoye bishimiye imigambi baca bibagirwa icungiro nyamukuru nyakubahwa perezida w'u Burundi yavuze avuga ati abo muzotora nibaze bamushinzwe iterambere rero tugiye kuraba abantu benshi bashize imbere nta bumenyi bafise kaje kabo n'abantu baranzwe no kurya ibiturire no konona abenshi bari batwaye amakoperative sangwe ariko nta kintu kimwe babamariye imiliyoni cumi babahaye zose uwoza kubabaza ati tugire icyo tukita asambure jenerali abanyagihugu bose batumeko babaza bati none ko twabaye miliyoni icumi ubona muri amezi yo kugira ngo apedeze ni ukuvuga hasigaye inani yuko mubwo yishyura yose babwira ko atari bazoshora ati none byagenze gute ni ukuvuga babahaye abantu batari butire ari make ari profane baca bayakoresha uko bagomba bifatira ingendo biha amafedo misiyo abamambere yo baribagiwa yuko ibyo bintu ariko barakora bizogaruka iwabo ntibamenya ko ari kedi babaye mugabo sazenze iyo niyo hagira ko babishuza ndaza umunsi bongera kubishuza abo bose batowe nta n'umwe basiba gutorwa rero mu buryo bushobora kuba gukebura urwaruka ntirukumure ubwo busashe buri mu maso yabo babukureho bamenye ubutegetsi ibyo bita uburideri n'ubutari uburideri aba bantu batowe uno munsi ntacyo bazobamarira ayo maproje yose bari kubavuga ngo y'urwaruka n'ibiki nta na kimwe kizovamwo kuko abo bantu twahaye batowe bitwa ngo batowe ni ukuri nibo babitore nta kintu na kimwe abandi baraba aba mbere bazobamarira abanyagihugu kuko nta bumenyi bafise kaje kabo ntacyo kabamariye kandi na jesi yabo nta kintu na kimwe izomariye icyo nagomba gusaba rero ni uko ayo mashyirahamwe ariko baragenda bo batoye abandi b'abatekinisiye babimenyereye kugira ngo batunganize amashyirahamwe yabo ejo hazaza basanga ayo mahirwe ariko bararonga asiga mu mifuka y'abantu bamwe bamwe
Yasine wewe yerekana ko amatora yagenze neza abarundi bitorera abo bashaka ko babarongora ari nacyo gituma urwaruka rwizeye ko bazokora neza
kibura yuko watsinzwe yo kwemera byavuye mu matora watsinze akagatwarira bose nico nifuriza abo bato ama bakaba leta mbyeyi leta nkozi leta ikora nk'uko kuva rwego guhejuru bimeze
Ken ati umwera uva ibukuru ugakwira hose abarongoye igihugu nibo bakarurero abo baheruka gutorwa
icyo twabitaga ko n'ikizaba cyabwiye hejuru kuko uko byahora usanga n'abatwari bo hasi bagira ibiturire nk'uko umuntu aba aguze nk'agaparuseri kugira bamusinyire bamuhakamahera rero twabitaga ko ikizaba cyabwiye hejuru niba abategetsi bo hejuru bazogwanya ibiturire ibyo bizoshika no ku bategetsi bo hasi babigwanye ntibongere kubirya nimba intwari yo hejuru izaba imeze nabi naba bakuru b'imitumba n'abakuru b'amakaritiye ibyaba bizaba bimeze nabi naca n'umugani ngo umwera uva ibukuru ugakwira isi yose nibatwara neza abo hejuru nibatanga ingeso nziza n'abatware bo hasi nta kabutse bazatwara neza kandi ikindi nacyo twabasaba baramenya ko aribo begereye
abanyagihugu cyangwa abenegihugu bamenye ko abanyagihugu bagiye kurongora ari bo batsinze muriro babo igihe bagize ikibazo ari bo bazobafasha igihe bagwaje ko ari bo bazobaterura ntibazece biga inyamaswa ngo barose ubutegetsi.
Dore ifuriza abatowe kwitaho ineza yabo barongoye mu kubafasha kwiteza imbere.
Jewe nk'ugwaruka ico niteze kubazorongora inzego zo hasi nuko ica mbere botunganyiriza abanyagihugu batwara bataravye umugambwe uyu canguriya avamo bataravye igiti bataravye ubwoko canke ibindi byoba canishamo bakabarongora bose babafata ku rwego rumwe kandi na cane cane babatunganyiriza kuko ari inshingano ya mbere bazaba bafise. Ikindi naco ca kabiri nifuza nuko bogarukana bakaraba bakahashira imbere umwumvikano amahoro na cane cane iterambere ryaho batwara.
Nahaduherereje ikiganiro ndashyize jambo cyo kuri wa 26 ukwezi k'umunani 2020 cyari cyerekeye akamaro k'abatware b'amakaritsiye n'imitumba kubo barongoye mu gihe haherutse kubo amatora yo gushyiraho bashasha ugwaruka gwerekanye umwizero muke rufitiye bene abo batware aho ruherereye mu gihe abari bahasanzwe ataco berekanye co tuma n'abagiye kurongora bizegwa banafatira n'ingene ibyo kwitoza bavuga ko byagiyemo amahinyu ariko hari n'uwavuze ko abizeye ko byinshi kuko bazogendera ku ntumbero ya leta avuga ko ari intumbero nziza. Mwakoze mwese mwatwumvirije tubifurije kururanirwa naho kwa gatatu.
Cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.